Radio Ijwi ya Amerika. Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse neza nshutumeti mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 2 ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2018 muri kumwe na Frederic Unikije.
Aba bantu baguye mu minwe y'abapolisi y'abasoda yabo mu minwe y'ukubitereza bari kumwe n'ibonakure bamwe babija ngo n'abarozi abandi ngo bapfuye amatongo
nta gihugu na kimwe cyovuga yuko ari paradigo abantu barapfa ariko kuvuga ko ibintu byunyutse mu 2014 biga amaraporo twebwe nyine twakoze mu bushikiranganji bwacu yerekana ibindi ko ibintu byateye bigenda bijya imbere
ubu ni Pierre Claver Mulima arongoye ishyirahamwe ya PODH na Martin Jabandi mushikiranganji yashyizweho agateka na muntu mu Burundi bose bavuga ku cegeranyo c'ishyirahamwe ya PODH kivuga ko abantu bashika ku 500 bishwe mu Burundi mu mwaka wa 2017 inkuru tumwe n'inkuru yerekeye ifubwa ry'umuvyeyi intwari y'u Burundi mu cyo ndadaye hamwe n'inkuru yerekeye akamu gasaba kuwahoze yari burugumese wa giti agirwa intwari mu Rwanda turazigafa ko mu kanya kari imbere. Yahurika tubanze twashikije amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Wakoze Federico, ndamutse n'abaduteze amatwi. Leta zunze ubumwe za Amerika zishikiriza ko zihagaritswe umutima n'ukwirahiza kwa Raila Odinga nk'umukuru w'igihugu cya Kenya, kandi zimenyesha ko zidashigikiye ico cose coza giteye kubiri nibwirizwa shingiro hamwe n'ikurikizwa ry'amategeko muri ico gihugu ca Kenya. Ibi biri mu itangazo Departement ya Leta ya Amerika yasohoye jo ku munsi wa kane. Amerika isaba Leta ya Kenya kubahiriza uburenganzira bwo gushikiriza icyumviro kiri ku mutima no gushyira mu ngiro ingingo zafashwe na Sentare muri Kenya. Senare yasabye iyugururwa ry'amateleviziyo yahagaritswe igihe yagirizwa gutangaza ibirori vyirahira rya Odinga. Odinga yirahije nka perezida wa Kenya ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere turimwo mu ntumbero kwezi kwa mbere turangije murambabarira mu ntumbero yo gutesha agaciro amatora y'umwaka uheze hamwe n'abategetsi bayavuyemo. Amerika iremeza ko Uhuru Kenyatta ariwe mukuru w'igihugu cya Kenya yatowe. Ugutana mu mitwe gukomeye kwabaye hagati y'abimukira bamuka muri Afrika hamwe n'abamuka mu gihugu cya Afghanistan ejo ku munsi wa kane mu karere ka Kale ni mu buraruko bw'Ufaransa byakomerekeje abimukira 18, bane muri bo barakomerekejwe n'amasasu kandi bari hagati yo gufa no gukira nk'uko amakuru yo kwizigirwa abivuga. Umwimukira agira 5 bivuga ko arembye cyane bikavugwa n'abategetsi bo muri ako karere karimo abimukira baharurwa mu 100 bafise ibyizigiro yuko bashobora kuzojabukira mu mpisho mu gihugu cy'Ubwongereza kibanye. Ugutana mu mitwe nk'uko guheruka kuba ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2017 igihe imirwi ibiri y'abimukira bamuka muri Afghanistan yarasana bafa ibyo bafa hagati yabo. Amashirahamwe atanga imfashanyo avuga ko abimukira bashika 800 aribo baba aho muri iyo kambi kare muri iki gihe, mu gihe abategetsi baho bo bavuga ko abahaba bari hagati ya 550 na 600. Muri Afrika kandi amakuru kuri Afrika, ibikorwa byo gutabara byari bikibandanya ku mugoroba weje ku munsi wa kane ahacukurirwa ubutare mu gihugu cya Afrika y'Epfo kugira barabe ko bokura mu kuzimu abakozi bacukura ubutare bashika hafi 1000 bari bamaze gushikana amasaha 28 bagotewe mu kuzimu kuko umuyaga nkuba wacitse. Uyo muyaga nkuba waciwe n'umuturagaro ukomeye wabaye ku munsi wa 3 muri ako karere watumye ivyuma biduza abakozi bari mu kuzimu bihagarara gukora mwichukuliro yobutare ya hitwa Beatrix ni hafi gisagara cha Welcome hagati muri ico gihugu cha Afrika F abo bakozi rero bivugwa ko gushika ubu boba bagihema amasanganya nkayo mu macukuriro y'ubutare arakunda kuba muri ico gihugu cha Afrika F igihugu cha mbere ku isi gifise amacukuriro maremare uja mu kuzimu mu mwaka wa 2015 77 bakaba barahasize ubuzima nkuko bishikirizwa n'ishirahamwe ryo muri ico gihugu ricejwe ibijanye no gucukura ubutare. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akurikiranira hafi ibibazo bya Korea Ruguru yashikirije ko naho ivyo bihugu bibiri ni ukuvuga Amerika na Korea ya Ruguru bisanzwe bidacana uwaka bitimirije gutana mu mitwe mu buryo bwa gisirikare. Joseph Yoon yabishikirije abamenyesha makuru ejo ku munsi wa kane aho yari i Tokyo mu Buyapani aho yari yitabye inama ya bigisha mu za kaminuza hamwe n'abahinga bakurikirana igihugu cha Korea ya Ruguru. Yune yavuze ko politike ya Leta Zunze za Amerika kuri Korea ya Ruguru ari kubandanya iremera ico gihugu ariko umuryango w'ibiganiro murambabarira ukaguma wuguruye mu ntumbero yo kuronderera hamwe inyishu iciye mu mahoro. Yuni ariko ntahakana ko ingufu za gisirikare zishobora kuzokoreshwa mu gihe ibiganiro byonanirana. Yuni rero yavuze ko mu gihe Korea y'Efu n'iya Ruguru biriko birabandanya ibiganiro inkino za Olympique zo mu bihe bikanye nazo zigibandanya zitegurwa.
Urakoze yarise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Umuvyeyi Therese Bandushubwenge yafubwe urugo iwe ejo ku munsi wa kane ku mutumba Murama komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro. Abashikirije amajambo bose basaba ko Barundi bufatira akaroriro kuri uyu muvyeyi bakagira umutima wo guheberanira no kunywanisha Abarundi. Raymond Zimana, umwenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Bujumbura mu Burundi, yarishikiye muri komine Nyabihanga. Tumutege amatwi.
Indirimbo z'Imana nizo zumvikana mu bibanza bitandukanye aho umubyeyi w'incungu ya demokarasi yacanywe imbere y'uko ashingurwa na iteka kurugiwe ku mutumba Murama komine Nyabihanga intara ni Mwaro. Wahereje inkuka ya misa y'ugusabira Therese Bandushubwenge yemeje ko yibukira uyo muvyeyi wa president Ndadaye ku mutima uguharira abamugiriye nabi.
Mucanze kama nibukira ko uyu muvyeyi tuba turaherekeza yarambiye yuko yarekuriye cyane abamuhekuye bakamwikira umwana kandi yuko yipfuza gose yuko nabo bogire kwihigongwe mugahagira ati nuko mugabatashikiriye ngo basabe ikigongwe ariko narabarekuriye.
Patiri Juvenal Nkengu Burundi akaba ari navyo yashikirije mu ijambo yatumwe n'umwepiskopi akukira nayo kuba umushikiranganje Nestori Bankumukunzi yaserukiye Leta y'u Burundi yashimye indero yatanzwe n'uyo muvyeyi.
Icubahiro rero umukuru w'igihugu cacu arashimira cyane umuryango ku ndero nziza wahaye abana Imana yuhaye na cyane cyane ku ndero yahaye nyakwigira nyine cyubahiro President Melchior Ndadaye kugezaho yemera kwitanga akigura igihugu akitangira abanyagihugu mu ntumbero yuko abajana mu nzira nziza ya demokrasi akaba mbere yanabizize. Ibyo rero Leta y'u Burundi n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu n'igihugu cyose bakaba batazokwigera bavyibagira.
Uya mushikiranganje ajeje kumenyesha makuru yavuze ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yivuza ko uyo mujyango ubera Barundi ishure ya demokrasi.
Umukuru w'igihugu cyacu yifuza yuko urupfu rwo tubera umutahe ukatubera umutahe nk'abakunzi ba demokrasi w'umuryango ukatubera ishure maze na ntaryo tukama tuwufatirako mu guteramira ukwikukira ku Burundi mu kubahiriza no gutsimbataza demokrasi umubano mwiza mu bantu mu miryango eka mbere no mu gihugu cyose.
Wavugiye uwo mujyango yagaruze ku mutima w'urukundo uyu muvyeyi yerekanye n'ingingo yashira imbere y'uguharira abandi. ijwi rya Amerika yegereye bamwe mu bafashije perezida Melchior Ndadaye kurondera demokarasi bari baje gusezerera uyu mubyeyi. Leonce Ngendakumana icegera cy'urongoye Sabanya Frodebu afatira ku mutima w'imuwe w'uyo mubyeyi agasaba kubwo butumwa bwoshikira abarongoye igihugu.
Uwo mutima w'arundi bose na cyane cyane mbere ku mukuru w'igihugu abamuserukiye bamushikirize ayo majambo yashikirizwe na cyane cyane iyo jambo yuko dutegerezwa kugira umutima w'impuhwe w'ikigongwe nako batugiriye nabi kugira abarundi twese dushobore gusubiza hamwe twubake igihugu nkuko abo twaseze nabo twaduseze uno munsi babiduhanuye babyifuje. Icyo rero ni kintu gihambaye cyane kandi natwe tuzigisha mubo tubana mubo duserukiye mu turongoye cyangwa bagenzi mu nshuti n'abagenzi kugira ntagire umuntu azogumana inzira y'akazikira.
Therese Bandusha Ubwenge akaba ashinge yavize imyaka 82 yitabye Imana kuwa 27 ukwezi kwa mbere biturutse ku ndwara. Ibirori byo kumushingura n'iteka bikaba byatangujwe n'umukuru w'igihugu aho yamusezerera ku bitaro by'abasirikare mu gisagara cya Bujumbura. Uyo mubyeyi w'incungu ya demokarasi akaba yabyaye abana 10 asize abuzukuru 26 n'abuzukuruza 6. Ku mutumba Murama komine Nyabihanga intara ya Mwaro Remonzi Imana ijwi rya Amerika.
Edouard Sebu Shumba yahoze ari burugumese wa giti mu cahoze ari prefecture ya Byumba arasabirwa n'abanyagihugu yararongoye mu mwaka w'1994 ko yoshirwa mu ntwari z'igihugu ngo kuko yakinze genocide muri komine yabo. Ni inkuru y'umugenzi wacu w'ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Bwana Sebushumba Edouard ni umugabo wamenyekanye cyane mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yahoze ari burugumesitiri wa komine Giti mu cyahoze ari prefecture ya Byumba. Bivugwa ko iyo komine ariyo yonyine mu Rwanda itarakorewemo Jenoside mu gihugu cyose. Uyu mugabo yahawe ishimwe nyuma ya Jenoside na perezida wariho icyo gihe Pasteur Bizimungu ashimirwa uruhare yagize rwo kuba atarigeze ashishikariza abaturage yayoboraga kwica abagenzi babo bahigwaga. Muri iki gihe u Rwanda hazirikanwa umunsi wo kwibuka intwari z'igihugu, abaturage bo mu murenge wa Giti bongeye gusaba leta ko uwo mugabo wahoze ari burugumesitiri wabo yashyirwa ku rutonde rw'intwari z'igihugu akajyaho arashimirwa ibyiza yabakoreye Jenoside ntigera iwabo.
Burugumesitiri Sebushumba tujya tubivuga bivuga bati kugira ngo igihugu cyose abantu bamarane hasigara akakarwa konyine kandi burya Jenoside itegurwa n'ubuyobozi. Ubwo rero hagatongaho nta sensibilisation yashyize mu baturage ngo abantu bazamarane. Ni igikorwa cyiza yakoreye igihugu.
Uyu mugabo Sebushumba amashyaka atangiye hari za MLND na MDR. Hari umuministre wavukaga inahanga witwaga Rucogoza Foster. Sebushumba yakoraga muri ministeriseke icyo gihe. Baramubwiye bati rirushaho niba ahantu ubuzima bw'abantu buganisha we kwishyira muri bere y'abantu bashaka koreka igihugu baje kumugira burugumesitiri. Noneho agendera kuri ayo matwara Sebushumba yitwara neza pe vrema twari tubanye neza inaha twari bazima.
Oya burya nyine nibyo akubwiye hari icyo bita sensibilisation mu bantu nta yageze iboneka mu baturage. Sebushumba babimukozaga kati oya ntabwo abaturage banyiye kubaryanisha. Nubwo intera amwe za gatete zafashe ya mbere ziraza bati muri Giti banze gukora reka tujye kuyikorera. Umusaza wari konseye wa Kasange witwa Gatoyire ahitamo umutuma aho aramubwira ati intera amwe za gatete zanteye hese amanukana n'abajandarume yari ufite kuri komine n'abapolisi bose bahita bagenda bazisubizayo.
Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu Pierre Damien Habumuremyi yabwira Ijwi rya Amerika ko mu gihe hari umuntu abaturage basabira kwinjizwa ku rutonde rw'intwari abaturage aribo bafata iya mbere bakandikira urwego ayobora basabira uwo bahisemo ko yashyirwa mu ntwari z'igihugu
kugira ngo tugire abakandida bashobora kugira intwari nangwa bashobora guhabwa impeta nangwa imidari tubibwirwa n'abaturage. Abaturage baratwandikira ariko natwe dushobora kubikora tubyibwirije. Noneho tugakora ubushakashatsi turangiye urwego rw'intwari rutanga proposal muri guverinoma noneho guverinoma akaba arizafata umwanzuro.
Hanyuma se kuva intwari dusanzwe tuzi ziriya ziri mu byiciro bitatu zashyirwaho ndetse n'amazina agatangazwa nta bandi bantu nabake mwarimo akora ubushakashatsi ngo mubasohore
ubushakashatsi bwarakozwe ariko nibyo nkubwiye ngo ni ubushakashatsi
ushakashatsi bazashyirwa mu bihe byiciro ni mu meta cyangwa ni mu ntwari
iyo ni ibanga rya ntabwo iyo turangije kubikora dushyira guverinoma iyo bitaryasohoka ntabwo biba bikiri ibanga ry'akazi
n'umubare w'abo bantu nabo uracyari ibanga
oya umubare tumaze gukoraho ubushakashatsi bageze nko kuri 70
mu rwanda habarirwa ibyiciro bitatu by'intwari icyiciro cya mbere cy'intwari z'imanzi hagaragaramo jenerali majoro Fred Gisa Rwigema n'umusirikare utazwi mu cyiciro cya kabiri harimo intwari zo mu cyiciro cy'imena habonekamo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Rwagasana Michelle Uwiringiyimana Agatha n'Itegeka Felicite ndetse n'abanyeshuri b'Inyange kugeza ubu ariko mu cyiciro cy'ingenzi nta ntwari zari zashyirwamo aho ngo hagikorwa ubushakashatsi Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Ikiganiro cy'ishyira mu rihanira gatya akazi ramuntu APDH cha sohotse ku munsi wa gatatu kivuga ko mu mwaka wa 2017 gatya akazi ramuntu mu Burundi kabandanije guhonyangwa umushikiranganje yajejwe gatya akazi ramuntu mu Burundi Martin Jabandi ari yamiriza ico cegeranyo ni mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu w'ijuje America Eloge Wilkaneza ari I Nairobi mu gihugu cya Kenya
Icyo cegeranyo cyemeza ko umutekano mu mwaka w'2017 wakomeje guhungabana mu bice bitandukanye by'igihugu nk'uko byari mu myaka ibiri heze ishyirahamwe APDH ritanga uturorero tw'ibitero by'amagrenade mu bunywero no mu mihana hamwe n'izakozwe n'utugwi twitwaje ibigwanisho ku mabarabara igisagara cya Bujumbura n'icyo cegeranyo kivuga ko cishwemo abantu benshi bashika kuri 65 kigakurikirwa n'intara ya Cibitoke iharurwamo 54 hanyuma hakaza intara ya Bujumbura ivugwamo 40 intara za Mwaro Makamba na Rumonge nizo zivugwamo abantu bake bishwe aho imwe yose iharurwamo 15 iruhande yaba bishwe APDH gura ko abantu bajana 2022 bahohotewe barwezwe gufa nayo abagera ku 53 baburwa irengero mu gihe abarenga 2000 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko ijwi rya Amerika ryashimye kumenya icyo leta ishikiriza kuri iki cegeranyo maze rya kura Martin ivy'abandi umushikiranganje wa gatya kazi na muntu
nta gihugu na kimwe cyose uvuga yuko ari paradigo abantu barapfa ariko kuvuga ko ibintu byunyutse mu 2017 bega amaraporo twegenyere twakoze mu bushikiranganje bwacu yerekana ibindi ko ibintu byateye bigenda bije imbere biradutangaza cyane iyo abantu bibereye hanze bagatanga ayo maraporo twe nabo dufite iyi raporo dutanga buri amezi atatu na raporo dufite mu mwaka w'2017 ikiyo iringwa n'inzego zibijejwe kuko imbuzira nyinshi hari iby'amatongo byinshi umuntu yovuga ariko ibyabaye bibi 2017 kugera 2016 karusho karabonetse cyane
ariko Pierre Kavembo Nimpa iyo yahungiye mu Bubiligi yemeza ko afite ibyemezo ibyo yanditse
aba bantu baguye mu minwe y'abapolisi y'abasoda yabo mu biro bikuru by'iperereza bari kumwe n'imbonerakure bamwe babagirira ngo n'abarozi abandi ngo bapfuye amatongo ibyo bintu twe twandika tudita ibyemezo n'ikimenyamenya nawe wegenda uperereza ntiwantoye umuntu n'umwe muri abo twavuze yo bakiriho hanyuma aponzo candayifota bwo kuko hapfuye bakeya gusumba umwaka w'2016 ngo habaye akarusho n'ukuri nibamwibagara mu Burundi
iryo barambona impavuga umushikiranganje n'ivy'abandi asanga rifite izindi nsiguro
basize hamwe ibyo kugira politike kurwanya ubutegetsi buhari n'ibyo guharanira gatya kazi na muntu guharanira gatya kazi na muntu cyane cyane bijyanye n'uburenganzira bwo kubitandukanya na politike n'uriko yabikora neza yaba umuzungu yaba umwirabure yaba umuyisilamu yaba umukirisitu igihe agize ingorane ukamufata cyo kimwe twagira uti tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano nta ko komandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana ikagira umugambi wo kuza gukora turabatumye genda amahohotera agatya kazi na muntu
mbona impariko ntiyibona mu bavanga ibintu na gato
iyo njya gushaka kujya muri politiki nkarondera igiti cyuberwa politike mba nakironse kera bageze n'ukumbwira jewe ngo nje kumushinga amateka ndabyanga mucenguza amateka ndabyanga jewe ntabwo za politike ndondeya mugabo ntitwogira ngo nojya kure ya politike kuko giye kweranye politike nyobonga nyinge ndagataka bina muntu gahonyangwa abahonyanga gataka bina muntu nabantu babari mu ntwaro buje gataka bina muntu na politike biyajana ariko yige hayo bagahonyanga twege dutegezwa kubakebura
nivyo abandi nabasanga abantu bakuye kwirinda gohorodoka
umenyesha makuru nta kindi kintu wowe dukora twebwe muri kino gihe leta y'u Burundi n'ubushikanganje bwacu tubitohoza ku munsi ku munsi amadosi arakogwa gusa aha rero tuva ngo naka yashize mu majwi kuri za mbuga ngurukana bumenyi kwacaba umunyabyaha joneka ni bareke parke ibitohoze kandi abantu ashize imbere y'intahe
icyegeranyo cya podash kimenyesha ku burenganzira bwa kiremwa muntu bwaburaburwa rwose mu 2017 kigasigura ko abarundi bategetswe gutanga amafaranga y'umurengera mu guterera inyubako z'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'imitsi mikuru yawo hamwe no guterera amatora y'2020 icyo cyegeranyo kinavuga kandi ko amabahero y'u Burundi yarengewe inshuro zitatu kuko yarimwo abanyororo 2011 n'8 barenga gushika mu mpera z'umwaka mu gihe hafize ubushobozi bwo kwakira batarenga 4,494 eroje buri kaneza Nairobi iru rya Amerika
haracyo kwezi abatetsi b'intana ya Kirundo bahagaritse abakora akazi ko kugaburira ingenzi ibigori vyokeje ku mabarabara n'ingingo basigura kwije gufasha abanyagihugu gukinga inzara ku ruhande rumwe mu gihugu hagati iyo ngingo bayibonamwo urukiza ku rundi ruhande abari batunzwe n'akazi ko kotsa ibigori bavuga ku buzima bw'abananiye n'inkuru ya mugenzi wacu w'ijwi rya Amerika Jean Bosco ari mu Kirundo mu Burundi
guhagarika ubucuruzi bw'ibigori byokeje ku mabarabara no mu bibanza bihuriramwo ingenzi nyinshi ni imwe mu ngingo zafashwe mu ntumbero yo gukinga inzara mu banyagihugu mu ntara ya Kirundo Remi bigira umusase umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Kirundo ajejwe imibano aratubwira icyo biteze kuri iyo ngingo
mu ntara yose twafashe ingingo yuko atabigori bisubira koswa ku ibarabara cyangwa mu isoko cyangwa ku bubare kugira ngo abende igihugu bimbuye ibigori byume hanyuma babihungurura hanyuma baronderemo umutsima twarabonye mu ntara yacu ya Kirundo aho itegwa acu nyumbati kigiriye ingorane kigategwa na yangwa ya mozaike twabonye uko ibigori ari byo bica bisubira mu gishingo cy'inyumbati
kubahora batunzwe n'akazi ko kotsa ibigori usana ubwavunikiyemo umudahara
yonkarasiyo nuko twirukase tukarondera muri utwo tuntu nyene n'utwo tigori twe tubonetse tukatwotsa tukaronkarasiyo abana bagafungura turetse n'ico ukaha ikindi kintu ushobora kuvuga ati jewe ko nkeneye iki kandi kifashije umuntu akagura n'agahoda kamba muga nkaho bagize ati reka twugare ibigori ntibasire kubidandaza baraduhagarikiye ubuzima
twaradandagiza nyene bera je nsanzwe ndi n'umupfakazi nkaronderamo hera kuri hinzwe n'ubu uye n'umuntu yabaye araduhaye inzu yagyanga dusohore
bavuga ko ubu batarashobora gutora umurongo wo kubandanya kubaho kumbo zo kutabona akazi
kera tana kimwe dukora ubu nshanigira nyine mu kazi ko guca umusara w'2020 hari ubwo ndawuronse no munsi cyo nkawubura abana bakajyana umwe we yarahebye arigira ni Bujumbura n'amashuri arayata niyo yibere izi rero cyo mu dufasha kugira ngo dusubire mu buzima nk'uko twari dusanzwemo naho tubasaba yuko bo turekuriya tukongera gukora ako kazi nyine twakora nyine tukaraba ko tuza turaronkamo ayinzu nayo ubugari bw'abana
tanga teko turayerera nk'uko ubonye ne ntacyo dukora nyine turi ngaho ntiye ni barabara
bige umusase arabagira inama yingene bo bandanya kuba
inama twogira abotse bigore nuko borondera ubundi buzi kuko ngaha mu ntara cyane mu gihugu cyose buzi buratandukanye hari buzi bwinshi kuko ibi ako kazi mu bisanzwe karakazi kabafasha kuronka icyo bashobora gufungura ku munsi ku munsi n'ashobora gutuma bashobora kurondera ubundi buzi bashobora gukora atari ibyo kotsa ibigori kuko twarabonye yuko abene gihugu benshi baca bagurishiriza ibigori bikiri mu mirima bitaranavuga usanga abadandaza baguriye bikiri mu mirima kugira ngo baje kubyubaka
kuri iyo nama bagigwa uyu mukenyezi avuga ko bitoroshe
ndi twakora atwo bikora hehe umuntu kaba amenyereye icyo baya aramenyereye waza gukora ibindi utari gushobora udafite umutari wo kugira
ishitini.
Naho biruko abandi baremeza ko bamaze kubona akarusho muri iyo ngingo.
Yemwe twarabishimye cyane, ntituraheza no gusarura. Basha ndibaza nk'ubu niyo twohungura ntitwobora n'imifuko ni itatu. Ndaze neza yuko umujyango nyene tuzajya nyene tugahaga. Kuko urabona yuko mu minsi nyene batarabiza barajana kurajya amababura nyene baza barotsa. Ntaravuga ati ndakenye umunyo canke iki, none agaca yikorera bibisa agaca jana. Mugakuba ho babikuri. Umuntu nyene azorindira yanikire hama ataragibukare n'abana umuntu umujyango umere neza.
Kiretse ko umwimbu wiyongereye ibigiga bikabumbuka, aba bakenyezi bavuga ko ubusuma bwaciye bugabanuka.
Akarusho twabibonyemwo nakuko uri nyene vya bigori ubisarura nkuko vyamye atagisuma kikononera. Kandi handi naho twiteze ko ubufu bukoroka tukagura buzimbutse. Abesi baranikiye ibigori n'utabifise ari kubesi baranikiye kuburyo mu minsi tuzobona ko ubufu buzaba bwakorotse tubugura ku giciro kimanutse.
Bati haracyari agahaze mu gihe inzoga yitwa umugorigori itohagarikwa nayo.
Ubu ibigori ni byinshi ariko kubera bengo umugorigori ipiguma iduga aho yakorotse iguma iduga. Kandi bavuga yuko njya mu nguru bengeramo umugorigori yuko harimo ingese izanduruka bitera indwara abantu. Nayo nyene iyo ngingo yo fatwa ntakagira umuntu ashaka kudanaza umugorigori nifu ibananyizimba kubera abo bantu baguma bengo umugorigori nayo nyene ihagaze byo bavyiza.
Ico cifuzo ntibagihuriza ko n'uyu mugabo
aramba umugorigori nawo ari ahantu fasha abantu benshi kuko murabona wo ntunazimbya si nk'urwago nubu dufate nk'ubu ngotse nk'ubu cyangwa kuba afite nk'aho 200 akugira ngo mfate amafaranga y'icupa ry'urwago rwogo urabona ko ruzimba. Mugangenza gukora nk'icyabiri ku munsi acasumisha igihumbi mugabo 200 ishobora kuyahitana mu gakombe k'umugorigori. Umugorigori rero nta kibazo kabisa kubwo iwanje ngo numenye woguma.
Iyo nzoga yoba ifatwa gute n'abajejwe intwaro? Umuhanuzi wa Buramatari w'intera Kirundo ajejwe imibano aratanga umuco.
Tugerageje kuraba inzoga y'umugorigori ivyigwa vyakozwe biraboneka yuko atari inzoga iri mwazavuga twita inzoga z'ibiyayura mutwe. Kumbure mu ntumbero yo gukingira umwimbu w'ibigori ni ingingo yozofatwa kera ariko kugeza isaha nta ingingo nk'iyo irafatwa. Gusa turabahimiriza kugira ngo abenegihugu bimbuye ivyo bigori bibafashe mu ngaburo yabo ya misi yose na cyane cyane ko tuzi yuko ibigori muri mu mfungurwa ntangamutwe.
Intara ya Kirundo yafashe iya mbere mu gufata ingingo yo guhagarika ibikorwa byo kotsa ibigori ku mabarabara ariko siyo gusa imaze kuyifata n'izindi ntara nka Muyinga zarahonyuye mu makanda ya Kirundo kuri iyo ngingo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kwashikiriza ibyumvire bitandukanye ku bibazo biterike twumvirize ijambo ry'intangamara ryerekeye imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mu ntumbero yo kubandanya umugambi wayo wo gufasha iterambere ry'amagara y'abantu muri Uganda, ibiro vya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID vyaratanguje umugambi mushasha uzofashisha amafaranga angana n'amamiliyoni 28 z'amadolari y'amanyamerika mu rwego rw'ubuvuzi rw'akarere ka Asholi. Uwo mugambi uzomara imyaka 5 ukitwa Regional Health Integration Enhanced Service ugatazigwa Right Asholi. Uzofasha iterambere ry'ubuvuzi muri ako karere k'uburaruko bwa Uganda. Uzofasha kongereza abavuzi, wongereze uburyo abantu baronka imiti aho bari mu bigwati babamwo, wongere ibikoresho n'uburyo byitabwaho hamwe n'ubuyobozi bw'izo nzego z'ubuvuzi zitandukanye. Ahandi naho ibikorwa by'uwo mugambi bizofasha abantu bose, haba ku muntu canke ku rwego rw'abajejwe amavuriro hamwe n'uturere, kwiga inyifato nshasha zo kugabanya ikiringo abantu barindira imbere yo gufashwa. USAID yahaye uwo mugambi wa Right Asholi ibiro vy'ishirahamwe ryitwa University Research Corporation ari vyo ubushakashatsi bwa kaminuza. Iryo shirahamwe mpuzamakungu rikaba rizwi cyane kuba rimaze igihe kitari gito rikorera muri Uganda. Uwo mugambi ni kimwe mu bikorwa vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikorera buri mwaka muri Uganda, aho itanga amamiliyoni 500,000 yo gufasha urwego rw'ubuvuzi muri icyo gihugu. Amerika yashimisha no kuba ikorana n'igihugu cy'Uganda mu guteza imbere urwego rw'ubuvuzi n'amagara y'abantu muri Uganda.
Ibi ivyo vya jambo ry'intangamara ry'abashiza imigabo n'imigambi za leta zunze ubumwe za Amerika Njoti mwese mkundila juu ishwiji Amerika vigano yusufateguri ya mwaka kanya wiga lukinga tuwoneo kanda kanya kukushimila engineer ya dufashe muhinga bugizuma na mwena Fatuka Lala ya dufashe kwegiranya vigano ilo tukawateguri kwe miko mwakumuna Federike mwundikije makuno ya mwashkizwe na Aloiz da vigilimana na koze kututaga matukui tulabifurije amahoro mwusi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.